ഇനി നിജ് വിത്ത് അമേരിക്ക. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mukangemanyi Adeline Gwigara avuga ko ubutungane bwahengamye mu Rwanda.
Ntabwo nabona icyo mvuga, birenze kubabara n'uguseka.
Uyo ni Mukangemanyi Adeline Gwigara, umugore wa nyakwigendera Sina Paul Gwigara, avuga ko ubutungane mu Rwanda bwahengamye mu cemezo umucamanza yafashe ejo kuwa gatatu kivuga ko icyamunara ku matungo y'ihinguriro ry'umuryango wiwe cyabaye mu buryo bwemewe n'amategeko. Turavuga no ku nama ijejwe umutekano ku isi ariko irabira hamwe ku munsi wa kabiri ibijanye n'itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 mu Burundi, ku itegeko rigenga igwizwa ry'inka mu Burundi, kwitanguzwa mu gihugu cya Kenya ry'umugambi wo gushyiraho nimero y'umuntu ituma umwidondoro wiwe uboneka ku rubuga ngurukanabumenyi, ku ndwara y'imibembe mu Burundi, hamwe no ku ihiganwa ry'umupira w'amaboko wa volleyball mu gice cya gatanu cya Afurika ryatanguye i Kigali mu Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu biyaga binini. Mu Burundi ku munsi wa kabiri inama ijejwe umutekano ku isi ariko irabira hamwe ibijanye n'itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 mu Burundi, iragaya ko ibiganiro bihuza abari mu matati mu gihugu cy'u Burundi bitigeze bitera intambwe. Umenyesha makuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Naho abagize iyo nama bemeza ko hari akagihaze mu gihugu cy'u Burundi, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni ku Burundi mbere y'inama ijejwe umutekano ku isi yemeje ko kuwa 14 ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka hemerewe umugambwe SNL w'abatavuga rumwe na leta gukorera ku mugaragaro. Ibyo rero bigashobora gutuma haba ibyiyumviro bitandukanye n'ukudakumirana ku rubuga rwa politiki mu ntumbero yo gutegura amatora burikemwo bose umwaka wa 2020. Kindi Michel Kafando yibukije ni uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasubiye kwemeza ko atazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Iyo ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wawo ariko ababazwa n'uko atamubonano yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rugendo yagize mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 2020 gusha kujya 2029 ukwezi kwa mbere 2019 mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'ubuseruko kugira yemeze kwishyiramwe mpuzamakungu ONI rizobandanya rifata mu mugongo ibiganiro hagati y'Abarundi. Kafando yavuze ko ibiganiro birukiyemo bose kandi atawe bikumira ari umuturama ku bibazo bihanze u Burundi, kandi ko ari byo bizotuma atunganya amatora meza mwaka wa 2020 hubahirije amasezerano y'amahoro y'Arusha. Naho yemeza ko atakira ava muri ibyo biganiro, asaba impande zose gushyira ingufu hamwe kugira abone kumwumvikana. Intumwa idasanzwe ku Burundi y'umunyamabanga mukuru wa ONI avuga ko yabonanye n'abahuza mu matati y'Abarundi kwa umufasha mu biganiro Benjamin Mkapa yamubwiye ko akazi kiwe karangiye. Nayo umuhuza akaba ariwe perezida w'igihugu cya Uganda yamubwiye ko abakuru b'ibihugu mu muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko bakiriye icegeranyo cy'umufasha mu biganiro by'Abarundi kandi ko bagiye kuvugana kugira imibonano ibandane. Kafando yemeje ko inama y'akarere yashinze igikorwa cyo guhuza Abarundi, abakuru b'ibihugu bya Tanzania, Uganda hamwe na Kenya, kandi hatanguye kuvugana hagati y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ku bijanye n'ibiganiro bihuza Abarundi. Iyemererwa ry'umugambo utavuga rumwe na leta urongowe na Agatongwasa byarashimwe n'abatari bake, igihugu cy'u Bufaransa kikabona ko amatora ahurikiyemo bose ari yo nzira irashe ya demokarasi, ariko bikanegura ko ibijanye n'agateka ka muntu bitifashe neza awuserukiye u Bufaransa akagaruka ku ngingo ya leta y'ukugara burundu ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI birabi by'agateka ka muntu mu Burundi. Igihugu cy'Ubwongereza cyo cyemeza ko hari bitifashe neza mu bijanye n'agateka ka muntu. Ivyo bidatorewe umuti bishobora gutuma agahengwe kariho kagenda kagirira. Ububirigi bwo bwemeza ko ibintu bitera biyangara gushikaho iby'umutekano muke byatandukiriye akarere u Burundi burimo. Aho userukira ico gihugu avuga imigwi y'abagwanyi b'Abarundi ivugwa mu turere tw'ubumanuko bwa Kivu mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ihungabanywa ry'umutekano riboneka ku rubibe u Burundi bana n'igihugu cy'u Rwanda, bukemeza ko ingwano mu karere k'ibiyaga binini atawe izoshimisha. Uburusiya bwo bubona ko ikibazo cy'u Burundi kitari gikwiye kwigwa muri iyo nama kuko ibintu byifashe neza mu gihugu, mbere n'u Burundi bukaba bwasubiye gusaba ko bukugwa ku rutonde rw'ibihugu byigwa muri iyo nama. Eka nuwaserukiye igihugu cy'Ubushinwa abona ko Burundi butekanye akavuga utwigoro dukogwa tugusubiza hamwe abarundi agasaba ahubwo ko amakungu yofasha Burundi kuko n'abarundi bahunze bariko barahunguka ariko amakungu yo kubahereza ubwigenge bw'igihugu cy'Uburundi waserukiye igihugu cy'Uburundi yabwiye abaraho ko ibintu bitera bimera neza mu gihugu kuva mu mwaka wa 2017 hatanguje ibyo gusubiza hamwe no gutsimbataza intwaro ya demokarasi aha yagaruse ku ibwiriza shingiro ryemejwe bikazotuma isungwa amategeko kugira amatora ya 2020 aza kogwe mu mutekano kandi atabakumiriye Albert Shingiro akavuga ko ibisikanwa ku mabanga y'umukuru w'igihugu azobahejeje ibiringo byiwe mu mwaka wa 2020 n'uwundi mushasha azobatowe ari ikintu kitari bwaboneke mu gihugu kuva Burundi bwikukira mu mwaka w'1962 uyaserukira Burundi agasaba ahubwo ku bihugu byafatiye ibihano Burundi byotezura kuko ari akarenganyo mu guhonyanga amategeko yo gushyigikirana kw'ibihugu nayo kubijanye n'ibiganiro Burundi bumenyesha ko biri mu mico n'imigenzo y'abarundi ariko bugahakana bashaka kwivanga canke gutegeka umuti ku bibazo biraba abarundi shingira akavuga ko umuti ku bibazo by'abarundi uzotogwa n'abarundi Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho sentare yo mu ntango ya Kaciru mu gisagara cya Kigali yasomye urubanza rw'ihinguriro gitabi rya Rwigara ivuga ku icyamunara cy'amatungo yaryo ikurikije amategeko umuryango wa Rwigara uvuga ko sentare yahengamye umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kigali Eric Bagiri ubusa yaduteguriye iyi nkuru
Bikabije byaba byatwaye iminota ibarirwa mu icumu ucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakira soma icyemezo mubaregwa nta numwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko ahubwo hagaragaye ko kwanya kwigendera sina Paul Rwigara Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda ruvuga ko mu bitarubahirijwe harimo ko bagombaga gukora amatangazo agatambuka ku maradiyo na televiziyo ahamagarira abapiganira cyamunara akavuga ko n'iminsi itanu yagenwe n'amategeko nayo itubahirijwe mbere y'uko cyamunara ibaho avuga ko umuhesha w'inkiko Habimana yashyiriye Anne Rwigara itangazo rya cyamunara kuri gereza ya Mageragere kandi ikigo cy'ubucuruzi gifite ubuzima gatozi ngo kitamenyeshwa muri ubwo buryo abunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga bakavuga ko nta tegeko rivuga ko kumenyesha cyamunara nyir'ikigo bamusanga mu biro cyangwa mu rugo urukiko narwo ruvuga ko rwabisuzumye maze rwanzura ko rusanga harakozwe amatangazo ya cyamunara umuhesha w'inkiko agashyira Anne Rwigara itangazo zo kuri gereza aho yari yagemuriye abavandimwe be hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize mu cyemezo cy'umucamanza nta na hamwe yavuzemo Anne Rwigara wabonanye n'umuhesha w'inkiko ahubwo yavugaga Diane Rwigara mu gihe yari amaze umwaka usaga muri gereza yavuze ko kumashyira hamwe n'imiryango ifite ubuzima gatozi imenyekanisha rya cyamunara rikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa ku biro bitashoboka hagakoreshwa ubundi buryo yavuze ko iyo wamenyeshejwe abona bimubangamiye ahita nyomoza mu gihe uburanira uruganda rw'itabi PTC ngo yemeza ko Anne Rwigara yahawe itangazo rya cyamunara kanga kurisinya umucamanza yabwiye bari mu cyumba cy'urukiko ko asanga cyamunara yarabaye kandi kitabirirwa nyuma y'amatangazo yari yatanzwe yanzuye ko cyamunara itagomba guteshwa agaciro kundi ishyizingana na miliyoni 10 z'amafaranga uruganda PTC rwasabaga kuko ngo rwashowe mu manza bikanarutera igihombo umucamanza yavuze ko ntazikwiye yavuze ko PTC yikuye mu manza ahubwo ari yikwiye kugira ikigenera birega kuko ngo yabashoye mu manza umucamanza bura gato ngo arangize gutangaza icyemezo hahise hazamuka amajwi amwiyamiriza mu rukiko yaturukaga kubo kwa Rwigara abahoze ari abakozi b'uruganda n'abavandimwe b'umuryango wa Rwigara bagiraga bati Yesu we yewe 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 umucamanza yategetse ko uruganda rw'itabi rwishyura abanyamategeko batatu bunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana bumwe 1500 by'amafaranga yavuze ko nibidakorwa ku bushake haziyambazwa ingufu za leta maze ahita ahaguruka ava mu cyumba cy'urukiko abandi basigara bijujuta Madame Mukange Manadrine Rwigara umugore wanyakwigendera sina Paul Rwigara uruganda rw'itabi rwatejwe mu cyamunara yararufitemo hejuru ya 90% by'imigabane hanze y'icyumba cy'urukiko ariyumiwe
ntabwo nabona icyo mvuga birenze kubabara n'uguseka
gute
kuko igihugu cyitwa ko gifite demokarasi kirashaka iterambere ry'abaturage nta kindi gikora usibye gukoresha inkiko ngo bahombye abaturage bacyo baba tesha umutwe babarindagize mu manza zitagira iyo ziva n'iyo zijya ubu noneho harakoreshwa inkiko kugira ngo abantu batimitwe ariko ntayo tuzata mu izina rya Yesu eritariri ryarakeye gusa biteye agahinda kumva ko ubutegetsi ngo bushakira abaturage neza ngira ngo umuntu wese arabibona ko hari ibipapirano gusa ari ibihimbano ibiriho n'agahoma muntu
Madame Adeline Rwigara akavuga ko muri rusange batabonye ubutabera
nabo sibo biteye n'agahinda kubona umucamanza yicara akabazi neza ibyo yize niba koko barize kigaye nibaza niba baranize nibaza abategeka je wabari sinzi ubwoko bwabo n'ababakorera bose niba twari dufite ubutegetsi bushyira bw'ukuri bushyira mu gaciro ntabwo ubucamanza bwakora ibintu nk'ibi niba baranyize ntacyo bizi kumva rero uri imbere y'ikintu ukabakora ibintu binyuranyije n'ibyo utekereza biteye ubwoba nta mategeko akora muri iki gihugu ibyo birazwi nta muntu utabizi ariko mu ijuru hari imana
umugore wa nyakwigendera Sina Paul Rwigara yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'iki cyemezo bagiye kwicara bagasuzuma niba bakijuririra gusa akomeza gushimangira ko batazacika intege mu buryo bwari bwo bwose
ntabwo tuzacika intege mu buryo bwari bwo bwose kuko ibona abantu babisaza imyaka ine yose kuva itariki ya kane z'ukwa kabiri 2015 twicaye duhanganye n'imanza zitaribo ubwo ngo bashaka guteza imbere abaturage ibintu byacu byose barabihagaritse hariya barasahura baradufunga baratubuka baradusenyera bariyica ntabwo tuzacika intege rero kuko ibyo twirukaho twe nta mahugu arimo n'ibyacu twarabikoreye ntituringurukira turi bakavukire b'iki gihugu
iki cyamunara itavugwaho rumwe yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 hagurishwa izina ry'uruganda bakiriya barwo n'ibirango byarwo byagurishijwe miliyoni 75 z'amafaranga ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuza bo kwa Rwigara imisoro ikabakaba muri miliyari 6 z'amafaranga muri cyamunara zimaze kuba zose bigaragara ko hakibura asaga miliyari 3 ngo umwenda wabarwaho ubashe kuba warangira bivuze ko rero hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara mu minsi iri imbere kuko uruganda rw'itabi rwose rwamaze kugurishwa akabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Juvenal Ndayiragije yariko yishura ibibazo by'abashinga amateka ku nteguro y'itegeko rigenga igwizwa ry'inka mu Burundi n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanga
Abashinga amateka basanga bamwe mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baratoteza aborozi bitungwa abo bakabagiriza kuragira ibyo bitungwa ku mitumba bavuga ku kizira kikaziririzwa umushinga amateka Juvenal Ndayiragije ari mu bashinga amateka badoma urutoki ku byo bita gatotezo gakorerwa aborozi bitungwa zaba bito bito canke ibirindi binindi
mu kurindira rero yuko ubwatsi buboneka no mu kurindira yuko iryo tekego rija mu ngi none abo banyagihugu ntibashobora kuba baragiye ku mitumba ikindi twabonye nuko hari ukwihika mu kihiza iyo izonka iyo idizompere batisanze ku mitumba harimo abaca bikika mu kihiza bagatangisha amafaranga benitsu arinze urugero bakishimikiza itegeko ngo twararitoye mu gahitaraja mu ngiro bakagitwaza atari n'ibyo bafise bakabesha ngo ni obere bikiratitoza nibyo ndabivuga kuko ndabifite ibintu n'uburorero mugabo henshi usanga rukwikika mukiza kuko usanga rya ndongozi zo kumitumba
wundi yemeza akogatotezo kuboroza ibinka ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama shinga amateka atangazwa n'ingene harabajeje intwaro bamwe bamwe baze baratanguye gushira mu ngiro itegeko risigaje imyaka 3 kugira rije mu ngiro warongoye inama shinga amateka afite icyo asaba umushikiranganje ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije
na kwa mushikiranganje twebwe nk'abaserikare bene igihugu ntanari mutuzicira hano rusasanga aha mu ngoro tuje gutura itegeko rikandamiza umunyagihugu sinumva rero umuntu ariko aracisha ku biti no kumabuye uno munsi umunyagihugu ariko araragira pene yiwe ku mutumba inka yiwe ku mutumba ngo itegeko ryaratowe kandi twebwe twaramaze amasaha n'amasaha kuri iyo ngingo itanga ikiringo kugira abantu bitegure mugabo uno munsi ugasanga umukuru w'umutumba ngo mwarabyumvise umunamashinga amateka barabitoye twasabe rero mukorane n'abajejwe intwaro kugira ngo by'ukuri ntihagire umunyagihugu ahohoterwa ataritegura nitwumve uriko aratangizwa amande uno munsi kandi nk'ababaserukira twebwe twarabibonye ko bakwiye guhabwa ikiringo cyo kwitegura iyo myaka itatu irenze aho itegeko rizoca rija mu ngiro mugabo uyo muntu ataritegura bamuha amahoro
umushikiranganje Deogi de Rurema nabo nyene ntatahura abo babafashe iya mbere mu guha ibihano aborozi bagiriza kuragira aho badafitiye uburenganzira ku itegeko ritarashirwa mu ngiro uwo mutegetsi ahumuriza abo baserukira abanyagihugu ko ibitari bike bigiye kurangurwa kugira aboneke umuturamo
ibi bicanye narya tegeko cyo korora mu mpongore n'ukuri no remesha abashinga amateka yuko atanzo irikirasha mugabo ashobora kuba uyu n'uyundi abo nabo nk'uko mwabibonye tuhejeje guhindura indinganizo y'abajya bari basanzwe bajejwe urimyi n'ubworozi mu ntara ubu murabona ko ari biro tugiye kongeramo abakozi rero bakore nk'umugwi mugabo umuntu ntakore nk'umwe iyo mitwa rikorero muvuze y'aba abaganga b'ibitungwa ko nabo twobojamo ngira ngo nibyo twarabyarimo umugwi ujejwe ibyo gukurikirana neza ibitungwa
ivyo guhi bihano abagirizwa kuragira ibitungwa mu mitumba abashinga mateka bashigirije ko bivugwa cyane mu ntara za Muyinga Kayanza Rumonge na Makamba naho mu gihe hariko yigwa kuri uyu wa kabiri integoro y'itegeko rigenga kugwiza umwimbo w'amata mu kugwiza inka ziturutse ku kwimisha urushinge umushikiranganji ajeje ubworozi yashikirije ko hagiye kugira igikozwe ico naco nico kugwiza ibigo byo kugwizamwo imbuto mu gihugu hagati mu gihe ivyahora mu gihugu vyaharurwa kurushi umushikiranganji Deogide Rurema yanamenyesheje abashingamateka ko hagiye gushingwa igisata cigisha abaganga b'ibitungwa muri kaminuza y'u Burundi nivyo bikazofasha kugira abaganga b'ibitungwa bahora baharurwa kurushi mu gihugu bongerekane nk'uko umushikiranganji abivuga Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika i Washington DC Mu ntumbero yo kugwanya ubugizi bwa nabi muri Kenya no gutuma ababa muri cyo gihugu bitabwaho neza leta y'igihugu cya Kenya yatanguje umugambi wo gushiraho nimero y'umuntu ituma umwidondoro wiwe uboneka ku rubuga ngurukana bumenyi ariko amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu ariyamiriza uwo mugambi avuga ko abanyagihugu batarategurwa bihagije kandi batanagishijwe inama umumenyesha makuru wacu Eroje wirika neza ni Nairobi mu gihugu cya Kenya adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
Uwo mugambi uzotwara amamiliyaridi agera kuri 6 y'amashiringi ya Kenya angana n'imiliyoni 60 z'amadolari y'amanyamerika. Leta imenyesha ko yashyize uwo mugambi cyane cyane mu ntumbero yo kurwanya ubugizi bwa nabi harimo ibikorwa by'iterabwoba. Nyuma yaho ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze igitero cy'abihebyi ku nyubako ya Dusiti Nairobi cyahitanye abantu 21 abandi batari bake barakomereka umwe mu migambi president Uhuru Kenyatta yashyize ahabona umunsi umwe nyuma y'icyo gitero no gushyiraho umugambi wo kumenya umwidondoro ku rubuga ngurukana bumenyi w'abanyakenya bose n'abanyamahanga ba mu gihugu aramutswa uwo mwidondoro uzoshoboka biciye ku nimero imwe umuntu wese azoba yahawe mu kwiyandikisha president Kenyatta
My administration will complete a central master population database.
Abamfasha gutunganya intwaro bazoshiraho ikigega cy'umwidondoro w'abaturagihugu bose utagira amahinyu na gato kukuri kose kwica umuntu ari. Ikigega kizoba kirimo amakuru yerekeye abanyakenya bose hamwe n'abanyamahanga ba muri Repubulika yacu. Ikigo NIMS cy'igihugu kijejwe gutanga karanga muntu kizoshiraho nimero imwe rudende y'umwidondoro izobizwe kwizi na ya huduma namba
as the huduma number
iyo nimero y'umwidondoro umwe rudende itangwa irikimyidondoro ya karanga muntu igitabo cinzira passport uruhusha rwo kugendesha imodokari permis de conduire mu gifaransa inzandiko zo kurihira kamakori urupapuro rw'amavuko hamwe n'ibindi Wanyamamuziyambo numukuru w'igisata kirabi bikorwa by'igihugu
objective ya huduma namba yi
intumbero yi huduma namba ni imwe gusa gutuma service za leta ku banyagihugu bayo ziba nziza kurusha Karanja Kibicho icegera cy'umushikanganje w'umutekano na bavuga ku iyi nimero ije kuruhura imitwara abanyakenya bahora bigendeza ku impapuro z'umurengera
ukikura register pale kwa maisha yako yote Hakuna mtu ataenda kuuliza tena.
Umaze kwandikwa harya ubuzima bwawe bwose nta muntu azosubira kandi kukubaza amakanda yawe ifoto yawe kuko leta izoba yaronsa makuru y'umwidondoro wawe wose ku nimero imwe umuntu ashobora kwiyandikishiriza mu kibanze cyacu cyose hari ibikoresho bigezweho mugabo utegerezwa gutanga umwidondoro wawe wose atacusize Uba muri Kenya atari umunyakenya na watubwire n'impunzi canke na hafi z'akazi kugira tumenye imice y'abantu iyi Kenya yacu ifite muri iyi ndwi uwo mugambi watanguriwe mu ntara 15 kuri 47 zigize Kenya ariko ishyirahamwe rihanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Kenya Human Rights ryajanye ibirego mu butungane rinenga uwo mugambi kuba uri gukorwa abanyagihugu batagishijwe inama Eroje Wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda birabandanya. Mu Burundi abantu baharugwa hafi y'amajana 4 nibo bazwi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ko bagwaye imibembe. Muganga Pancras ntibarufata akora mu mugambi ujejwe kugwanya iyo ndwara muri ubwo bushikiranganje avuga ko kuyigwanya ari kwivuza hakiri kare kubo yafashe yaganiye na mugenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura.
Muganga Pancras ntibarufata ajeje gukurikirana indwara y'imibembe mu mugambi wo kuyigwanya mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu atangura sigura inkomoko yayo.
Iyo ngwara iterwa n'umugera, umugera witwa Mycobacterium repre, n'umugera uca mu bihimba by'ihumekero, turahumeka, no kuvuga rero ibintu bica mu mpemu. Nta muntu numwe adashobora kwandura indwara yo mu bimbe. Abo umwana, abo umukuza, abo umugore, abo umutunzi, abo umukene, abantu bose barashobora kwandura indwara y'imibembe. Ubu tuvuga ko imigera turayigendana, mugabo uwo mugera washobora no kumara imyaka 2-20 atakimenyetso uragira. Mugabo bivanye na abasata b'umubiri bakomeye.
Uwo iyo ndwara yafashe biragoye ko abimenya kuko atabubabare yumva. Ariko muganga arasigura ibimenyetso nyamukuru nubwo bitoroshe kubona.
Na mabara aza ku mubiri, ayo mabara ntajyana kenshi. Icyo gituma umuntu agwaye umubembe baza kwivuza batevye kubera umubembe nta musonga ntubabara, ni ibara riza kandi yashobora kuza ahantu hose ku mubiri naho utashobora kubona. Abantu bashobora kukubara ati hagiye urafise ibara utari rubitse. Hanyuma ayo mabara araza, hanyuma akagira ibinyanya ari ku maboko, ari ku maguru. Mbwa ikimenyetso gikomeye n'ayo mabara.
Indwara y'imibembe irandukira mu mpemu, uyigwaye atangura kwanduza mu gihe amabara amaze gushika 5 ku mubiri. Ari nacyo gituma muganga avuga ko ukugwanya iyo ndwara bisaba ko umuntu yivuza hakiri kare.
No kuvura abagwaye twodorondera kuko nababariye bamaze kurenza amabara 5 batanguye kwanduza. Twogerageza tukarondera abantu bose bagitangura kugira amabara baze kwivuza hakiri kare, kubera amavuriro yose mu Burundi arashobora kuvura iyo ndwara. Abo twaronse ku mwaka uheze barakize neza, abo ni bacha badufasha baca kwereka abandi ati twaragwaye iyo ndwara none twarakize, ibimenyetso byarazimanganye, bameze neza. Urumva dukeneye abantu badufasha guhimiriza kugira uwo muntu wese bafise iryo bara aze kwa muganga hakiri kare. Nico gituma tuvuga tuti arabamenyesha amakuru abantu serukira abandi, harimo mashengero, harimo ntwaro, ahantu hose arabaremesha kiyago, bose badufashe. Umuntu wese wasobona kwibara acaca kwa muganga, birabe ko ari indwara yo kurukoba canke indwara y'umubembe, kugira tuje kumuvura hakiri kare.
Amajambo make nacyo umuntu yashoboye gukora kugira ntayandure.
Nta kintu na kimwe ushobora gukora kuko nta rucanjo turaronka uye tuvura abagwaye. Ikintu gikomeye ni ukuza kwivuza hakiri kare umuntu ageze ibara ku mubiri.
Muganga Pancras anavuga ko indwara y'imibembe kiri nyinshi mu gihugu cy'u Burundi kubera ko igwiriye mu bihugu bihana urubibe.
Nkuko mwakoze bari nk'amajana 4, nk'ubu twagiye ku 385. Twovuga ko nk'uno mwaka tutabarondeye cyane, abagwayi bariho, ntitwovuga ko cagabanutse, bariho. Nico gituma dushaka turonde abantu benshi badufashe bari mu mihana, bave mu mihana baze kwivuza, dushobore kubapima hakiri kare. Nitwovuga ko umubembe urahera mu Burundi baracariho, kubera ibihugu duhana imbibe nka Tanzania na Republika ya Kongo bafise biharuro binini cyane by'abantu bagwaye, ni benshi cyane.
Muganga Pancras Ntibarufata avuga ko abantu benshi bagwaye imibembe bakira bava mu ntara zihana urubibe n'ibyo bihugu nka Rutana, Makamba, Rumonge, Bubanza na Cibitoke. Aha tukamenyesha ko umunsi wahariwe kugwanya iyo ndwara uzohimbazwa kuri uyu wa 5 muri komine Giharo y'intara ya Rutana. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kunguru yerekeye inkino ihiganwa ry'umupira w'amaboko wa volleyball mu gice cya 5 cya Afrika ryatanguye i Kigali mu Rwanda. Umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda ariko ararikwirikirana.
Hari imikino yamaze kuba twahera nko ku mukino wo mu itsinda rya mbere, aho ikipe ya Reg Volleyball Club yatsinze KVC yo muri Uganda, Reg niyo mu Rwanda. Reg yatsinze KVC yo muri Uganda amaseta 3 ku busa. Hanyuma tujye mu itsinda rya 2, ikipe ya Mostage yo muri Uganda yatsinze Amikare yo mu Ngagara i Burundi. Ni ukuvuga ngo umukino warangiye ari amaseta 3-2. Amikare yo mu Ngagara rero ikaba twavuga ko yanasezerewe, cyane cyane ko n'umukino wakurikiyeho yatsinzwe na Gisagara Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Hari mu itsinda rya 2. Mu itsinda rya 3, ikipe ya kaminuza ya UTB, ni ukuvuga kaminuza y'ubukerarugendo hano i Kigali, yatsinze ikipe yo muri Ethiopia yitwa Olaita amaseta 3-1. Bivuze ngo Olaita kuko yanatsinzwe na Kirehe Volleyball Club amaseta 3 ku busa, Olaita nayo kimwe na Mikari nayo imaze kubabwira mu itsinda rya 2 nayo yasezerewe. Hanyuma mu itsinda rya 4, ikipe yitwa Sports S yatsinze APR Volleyball Club amaseta 3-2, bakiranwe na Seoul. Ni ukuvuga ngo Sports S yo muri Uganda yatsinze APR. Ni ukuvuga ngo niko iyo mikino igeze kuri itandatu yabaye kuri uyu wa 3, nuko yarangiye. bikaba rero birangiye hari amakipe abiri asezerewe ariyo Amicale y'Ingagara i Burundi ndetse na Olaita yo muri Ethiopia. Ejo rero kuwa kane uyu munsi kuwa kane amakipe akaba agomba gukomeza hakinwa amajonjoro.
Utubwiye mu kanya yuko hari amatsinda ane yego wavuze amakipe yakinnye ariko rero ntabwo tuzi natarakina ni ukuvuga mbese amatsinda ntabwo tuzi neza uko ateye ate.
Duhereye mu itsinda rya mbere harimo ikipe ya Red Volleyball Club, ni ikipe ya sosiyete ishinzwe ibirebana n'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda. Hakabamo Kampala Amateur Volleyball Club izwi nka KVC muri Uganda ndetse n'ikipe muri Tanzania yitwa Jesh Stars. Ubwo rero iryo ni itsinda rya mbere. Irya kabiri ririmo Gisagara Volleyball Club yo mu Rwanda, harimo ni Monsters yo muri Uganda, hakaba n'ikipe Amicale y'Ingagara mu Burundi. Rero ikaba yamaze no gusezererwa cyane cyane ko yatsinzwe match ebyiri zayo yakinnye umunsi. Ubwo tugiye mu itsinda rya gatatu harimo Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB, hakaba Kirehe Volleyball Club ndetse n'ikipe muri Ethiopia yitwa Olaita. Olaita rero nayo yamaze gusezererwa ko yatsinzwe imikino yayo uko ari ibiri. Itsinda rya kane ririmo APR Volleyball Club yo mu Rwanda, hakabamo Sports SC yo muri Uganda ndetse n'ikipe yitwa Wada Warabu yo muri Ethiopia. Ahangaha muri itsinda rya kane habaye umukino umwe, aho Sports SC yo muri Uganda yatsinze APR Volleyball Club yo mu Rwanda mbasi 3-2. Uyu munsi kuwa kane nibwo hakomeza aya majonjora akararangiye. Kuwa gatanu, umunsi w'ejo kuwa gatanu, hazaba hateganyijwe igikino kimwe cya kane kirangiza, kuko amakipe ni 12 ariko buri tsinda rizagenda rizamura amakipe abiri abiri azakina kimwe cya kane kirangiza. Icyo kimwe cya kane kirangiza rero giteganyijwe kuwa gatanu. Hanyuma ndetse ku mugoroba wo kuwa gatanu hakaba na kimwe cya kabiri kirangiza imikino ya final cyangwa se imikino isoza y'igikombe, ikazaba kuwa gatandatu guhera saa 10:00 z'umugoroba. Ariko mbere yaho hakazaba habaye n'umukino wo guhatana umwanya wa gatatu.
Hanyuma rero ikipe izatsinda izahabwa igikombe.
Izahabwa igikombe ndetse n'amashimwe agiye atandukanye, cyane cyane ko ikipe izatwara igikombe izegukana amadolari ya Amerika 1,200,000. Ubwo niya kabiri izagenda ihabwa ibihembo bikurikije uko byateganyijwe, ariko igihembo nyamukuru ni igikombe ndetse n'amafaranga y'Amanyamerika 1,200,000 amadolari y'Amanyamerika.
Jean Claude Munyandinda, tuvuganye muri iri joro ryo kuwa gatatu rishyirwa kane umukino wa nyuma ukirangira, none uko imikino wayikurikiye kuri uyu wa gatatu rubanda bayitabira gute?
Wabonaga ko abantu ari benshi cyane, gusa ubwo bwinshi bwabo twabufata mu bice wenda bigiye bitandukanye, cyane cyane ko uko amabwiriza ameze ajyanye n'imyinjirize ndetse n'imyishyurize avuga ko aya majonjora, ni ukuvuga ino mikino iteganyijwe kubera mu matsinda, ko kwinjira ni ubuntu. Gusa guhera kuwa gatanu ubwo baza bakina kimwe cya kane ndetse na kimwe cya kabiri kirangiza, aho ho abagomba kwitabira imikino bagomba kuzaba bishyura, ni ukuvuga ngo mu bice byo hejuru cyane cyane nyine hejuru muri stade bazajya bishyura amafaranga igihumbi y'amanyarwanda, hanyuma abashaka kwicara muri ya myanya yo hasi bishyure 1,200,000. Aha rero umuntu wenda azatangira kumenya neza ishusho y'abitabiriye ubwo baza batangiye kwishyura, kuko burya Toma iyo bavuze ngo kwinjira ni ubusa cyangwa se ni ubuntu, usanga n'utari ufite iyo gahunda agira atya akabwirwa na mugenzi we ko hari umukino kuri stade ntoya y'Amahoro, kwinjira ko ari ubuntu bakaza nyine nta kwitangira. Ariko rero ubwo guhera kuwa gatanu aho tuzamenya ese koko ni ugukundwa kwa volleyball cyangwa se nuko nyine ibintu bitishyujwe abantu babyitabira byinshi.
Jean Claude Munyandinda, rero twibutse abatwumva yuko iri ngiri ari irushanwa ry'igice cya kane cya Afurika muri volleyball ku makipe y'amaclub, ntabwo ari amakipe y'ibihugu.
Ni irushanwa rya zone 5 cyangwa se agace ka gatanu cyangwa se akarere ka gatanu k'imikino, ni ku maclub cyane cyane ko birebana n'amakipe y'ibihugu. Amarushanwa yo muri uru rwego kubirebana n'amakipe y'ibihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ubu ni muri uru maclub bahereye ku makipe yabaye ya mbere aho aturuka, ariko bitabujije ko n'andi makipe yashatse kwiyandikisha cyangwa se yumva afite inyota yo kuba yahangana muri iki cyiciro nayo yemererwa. Ubwo ni ukuvuga ngo n'amaclub mu turere hakiyongeraho harayatwaye ibikombe cyangwa se shampiyona mutwo turere twayo, ariko hakiyongeraho n'andi abishakiye n'abisabye.
Jean Claude Munyandinda, urakoze cyane.
Murakoze cyane Toma.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi. tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.